kumwenya tulijja kwolo nawe. Now I'm so confused, your phone's not answer. Sangeyo nawe kwolo kera ulinze kwolo nawe toniba obawa biera vira abiri vietu atisa. Now I'm so confused, your phone's not answer.